Yaga mukenyezi ni kiganiro kituyagira kubijanye n'ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme mu buzima bwabo bwa minsi yose. Yaga mukenyezi ni kiganiro mutegurwa mukongera mugashikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe ifatikanije na Television Renaissance.
Yaga mukenyezi.
Ndabaramukije mwese muri ko muradukurikira kaze mu kiganiro yaga mukenyezi cyunanirwa Radio Inzamba na Television Renaissance. Kino kiganiro cyo kuwa 23 ruheshi umwaka w'2020 mugishikirizwa na jewe nyene Josine Kaze umenyesha makuru wa Radio Inzamba fatikanije na Olivia Gakima umenyesha makuru wa Television Renaissance. Ndakuramukije Olivia.
Amahoro neza Josine. Igenekerezo rya 19 ruheshi uko umwaka utashe. Amakungu arahimbaza umunsi wahariwe kugwanya ifatwa ku nguvu y'abakenyezi mu gihe cy'intambara. Mbega mu Burundi byifashe gute?
Ori mu Burundi mu mabi akoregwa abakenyezi harimo gufatwa ku nguvu na cane cane kuva mu rwimo rwavuye ku kiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza. Ariko barakurikirana kino kiganiro baraza kuziyumvira biciye mu ntaheza bamwe mu bakorewe ayo mabi twashoboye kuronka.
Turaza kandi kumva ico bamwe n'abandi babivuga ko abo nabo n'umufasoni Immaculée Hunja ari mu bakenyezi b'Abarundi kazi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Umushingwa manza Armel Niyongere aburanira bakorewe amabi kuva mu mwaka w'2015 imbere ya Senare Mpuzamakungu Mpanabyaha, hamwe na Ernest Nkurunziza yanonosoye ibijanye n'imibereho y'abantu arivyo bita psychologie mu rurimi rw'Igifaransa.
Muhinga bw'ivyuma naho turi kumwe na Jospin Nduwimana mu mwanya idonido ya kino kiganiro cacu yaga mukenyezi.
Nuko twari twabivuze mu ntango za kino kiganiro kuva muri ndamukiza umwaka w'2015 mu gihe biyamiriza ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza, abakenyezi n'abigeme atari bake barakorewe amabi menshi atandukanye. Aho ni nko gufatwa ku nguvu, guhekurwa, kwangazwa n'ibindi bitandukanye.
Muri kino kiganiro tuza guhagarara cyane cyane ku bijanye no gufatwa ku nguvu dufatiye ku munsi wahariwe kugwanya ifatwa ku nguvu y'abakenyezi mu gihe cy'intambara, uwo nawo wahimbajwe itariki 19 ruheshi.
Ego Josine, tukiraho nyene hari umwigeme yafashwe ku nguvu n'abajejwe umutekano aho hari nyuma y'itariki 12 Kigarama umwaka w'2015 nyuma y'igitero c'amakambi ya gisirikare mu gisagara ca Bujumbura. Hano aratwiganira ibyamushikiye.
Kuva manifestation zitangura baje baratora Grand Sœur baramujana, ntitwose ntitwigeze dusubira ku ntiyagarutse, yaragiye nyuma arapfa kugeza muri Desembre le 12 babaciye bazakumura muhira jewe baciye binjira muhira. Harimo abapolisi gusa sino kugira ngo naramenye, nta muntu ashoboye kumenya gusa bari bambaye tinyene z'igipolisi baje muri pika barugurura baca bashiramo icyo bakora. Abantu bari banziriye mu maso baca batera muduga no mu ijoro niho baca bamuhara kuri peje mu bwiza subira inyuma gato no le 12 naranashitse mu ijoro. Umuntu araza arambwira ngo ningende ngende mu nzu ngo bamvugishe kubahama ngo bandekure nayo ndagenda. Ndahageze uwo mugabo yari umupolisi navuga Igifaransa gusa n'Ikiswahili nta Kirundi nigeze ndamwumvako, kandi nimvumye ngo amvugisha nk'umuntu ansi nimvumye amvugisha nk'umuntu ansi ambaza nirekane inkotsi iri ngo za papa nirekane mvuge ibyo aho papa yigishiriza abashema ahubwo ntabisunze nabyo nigeze mbona. Barambwira ati ntabivuze ndakwica. Ndamubwira nufana afuye uragira ubushaka ndamubwiye ibyo rero sinzi nimba ari shavu rya dudu cyangwa nimba ari ibyo yari agambiye nyine gukora arambwira ati ngira ndakurongore sinibaza ko ashobora no kubikora aca arabikora nyine uko yabyimviye niko yabikoze kabisa arabikora nyuma ndakibwiye ndamusaba imbabazi hama ahejeje arabwira umunyabyenya umuvera asubize mu kazi bari bashizemo kangana nk'uko gato cyane amaze kunsubizayo naragiye amaze kunsubiza muri ako kazu nararayeyo bukeye mu gatondo haza abandi haje babiri icyo bakora nabo bagiye bankora ibyo nyine nta kindi kari akazi gusa nibyo ariko kumviyora barabikora umunsi uragenda saa munani hagaruka n'ubundi igisa ngiri kigongo arabye n'ukuntu namere ukuntu merewe basubira kandi arabikora
ubu naho twumvirize uno mukenyezi avuga ko yabuze abiwe yongera afatwa ku nguvu n'imbonerakure indwi zimusanze muhiriwe aho yari ari kumwe n'umuryango wiwe
ari mama tora arukwisa kabiri naita kuma samoya shakiri muri salo kandi arabye ku kazi kumufata baramuboha bafata umusaza wanjye baramuboha barangije abana twari tucanye n'isaramu no kureba televiziyo barahise nyine barabanitswe kuko bose bahise bamura ipusu batangira kujya kurambi abana batanu kandi byose yarabibona barangije baramucubetera icyuma baramurasa nanjye barenze guruka ibyo bintu byose barabinkorera barangije barandasa ntabwo ari nkumva ko bandashe ahari ibyuma barancubise ibyuma ubwo ngubwo harasohoka bafata amasaza wanjye na baramucubetse ibyuma arapfa ibindi byakurikiye nta bwenge nari mfite
inyuma y'imyaka itanu hadutse indyane zivuye ku kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza umupfasoni Immaculée Hunja ari mu bakenyezi b'abarundikazi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi yemeza ko gushika n'ubu hakibonekeza mwe n'ayo mabi aha rero ngo ikibabaje ni uko ababikora badahanwa hano agatunga agatoke cyane cyane imbonerakure ziri mu mugambwe CNDD-FDD
nk'uko twese tubizi kuva mu mwaka w'2015 kugeza uyu munsi Uburundi buri mu byago bikomeye mu gihe ibyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu byakorewe abanyagihugu kandi bikagaragazwa ku isi harimwo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore n'abigemwe mu Burundi nk'ikigwanisho cyo gukandamiza no guhasha abo bakenyezi bivuye kuri ibyo byaha kuva mu mwaka w'2016 umuryango mpuzamakungu ONU warashyizeho komisiyo ijejwe gutohoza ibyaha byose bihanwa n'amategeko mpuzamakungu byakozwe kuva mu mwaka w'2015 mu vyegeranyo vyayo iyo komisiyo mpuzamakungu yaranditse ko ivyo byaha vyihohoterwa rishingiye ku gitsina byakozwe mu Burundi ko kandi kenshi mu bahohotewe ari abagore bahogwa ubwoko canke kuba mu migambo itandukanye n'itavugwa rumwe na leta ikindi gihe bakabikoregwa bivuye ko base kwinjira muri uwo mugambwe uri ku butegetsi cyanke ibonera kure eka rimwe na rimwe naho bahogwa kunyifato yabo y'ukutagiraho begamiye mu bya politiki abenshi mu bakoze ivyo byaha bavugwa ni imbonera kure bigakogwa kenshi no ku mugaragaro gushikaho zavyina zihamagarira gufata ku nguvu abakenyezi ngo bavyare imbonera kure hari rero n'abandi bagabo babikora biyitirira umugambwe CNDD-FDD abagore benshi bafashwe ku nguvu n'umugabo umwe cyangwa benshi mu gihe cy'ibitero kenshi byaba mu ijoro mu ngo zabo byongeye kandi iyo komisiyo mpuzamakungu ya ONU ivuga ko ibiharuro byinshi by'abo bahohotewe bataronse uburyo bw'ukwivuza bubereye kandi buhagije
gufata ku nguvu umukenyezi cyangwa umwigeme ngo birafise byinshi byonona kuba yakorewe ayo mabi uretse ko bishobora kumutera indwara zitandukanye cyangwa agasanga yatwaye inda atifuza Ernest Nkurunziza yanonosoye ibijyanye n'imibereho y'abantu amenyesha ko ifatwa ku nguvu rituma umuntu ahungabana muri we
icya mbere ni ukubwira Josine nuko iwacu gufata ku nguvu byabaye akaranda ikigwanisho cyo guhasha abatavuganwe na leta ya CNDD-FDD kuva 2015 aho basigaye baririmba amenya ku mugaragaro ngo teri ndabakeba ngo babyare imbonera kure kandi bagatako bakabishyira mu ngiro tugiye rero ku kibazo cy'ingaruka mbi zikurikira gufata ku nguvu ikintu cy'ambere kudatahura ibyamushikiye no kugwa mu gahundwe mu nyuma rero hagakurikira gutuntura ku mutima kugira umubabaro mwinshi munini umuntu akiyanka akumva umengo ntacho abereyeho yopfumapfa akava ku isi y'abazima akumva ko umubiri wiwe utakiri kuri we akumva umengo yarononeka yahora agira isuku mbere bikanagabanuka yahora nezerwa mu bandi bigahinduka agatangura kwigungagunga ntashake kujya mu bandi ntabe agitera ryarenga n'abandi akabona ko umubonye wese amubonamwo ibyamushikiye agerageza rero mbere ahubwo n'ukwiyahura kuko yumva ataco abereyeho kuri iyi si yamana ubwoba yamana ishavu ryinshi akaba wa muntu asigaye akarira bamwegereye rimwe na rimwe ari umwana akama yagwanye n'abandi bana abona abantu bose babaye abansi babaye babi akagira indoto mbi itiro ridatekanye nta bamwe bamwe usanga batagifungura neza abandi nabo ugasanga akayabagwa ahubwo kabaye kenshi akanywa inzoga zikirenga ugasanga ntashoboye kwipimira mu byanywa mu byajya ugasanga rero umubiri wiwe waravyimbye iyo wafashwe ku nguvu ari umunyeshuri agira ingorane z'ukukurikira ibyigwa amanota yahora aronka akagabanuka bikabije yataronse uwumufasha n'amashuri akayaheba burundu bimuviramo ahubwo bamwe bamwe kuba indaya no kwitanga kuba abonye wese kuko aba yumva ko ataco acambariye
ubu naho tutandukire igice cerekeranye n'ubutungane muri kino kiganiro cacu yaga mu Kenyezi umushingwa manza Armel Niyongere numwe mu baburanira abakorewe amabi kuva indyane zo muri 2015 zadutse avuga ko mu madosiye yashikanywe imbere ya Senare mpuza makungu mana vyaha harimo n'amadosiye yabafashwe ku nguvu
mu madosiye twashikanywe muri Senare mpuza makungu mana vyaha hari amadosiye ajanye n'ibyaha byose bisanzwe bihanwa niyo Senare mpuza makungu mpana byaha aho hakaba harimo ibyaha byo gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme hari ibyaha by'ubwicanyi hari ibyaha bijyanye n'ihohoterwa bikabije bya kiremwamuntu ibyaha byo kunyuruza abantu ibyaha byo guhohotera kiremwamuntu ibyaha byose bisanzwe bikurikiranwa niyo Sentare mpuza makungu mpana byaha bisanzwe byaratekanijwe na statut de home amasezerano ashyiraho iyo Sentare mpuza makungu mpana byaha izo dosiye rero zarashyikirijwe ibiro by'umushyikirizamanza wa CPI wa Sentare mpuza makungu mpana byaha ubu bari kubagira amatohoza kugira bagire abo babajije kugira barondere mu ibyo abo babagirwa n'ibyaha ingene ibyaha byagiye birakogwa ababikoze kuko murazi yuko Senare mpuza makungu mpana byaha ikurikirana cyane cyane abakoze ibyaha bari mu mabanga y'igihugu akomeye urumva aho rero ni ukubona yuko amatohoza bari karakigwa n'uyu mugwe amatohoza wa senare muzo makungu mpana vyaha ukorana n'ibiro vy'umushikiriza manza wa CPI nikugira barabe neza yuko ibyo vyaha ababikoze bibande bafise amabanga yahe hama ibyo vyaha ibyo vyakoze bivugwa n'abakorewe ibyaha nibyo barafise ibyemezo barafise ibindi bishobora gufasha ayo matohoza ya sentare muzamakungu mpana vyaha ashikaho akurikirana abagirwa n'ibyaha.
Kubatinya ko urupfu rwa Petero Nkurunziza yahora arongoye Burundi rushobora gutuma sentare mpuzamakungu mpana vyaha ihagarika amatohoza, umushinga manza wa Melon yongere avuga ko abanyote ubutungane batokwihebura kuko ngo amatohoza arabandanya.
Aho numenyesha yuko amatohoza yatangujwe na sentare mpuzamakungu mpana vyaha abandanya kuko abakurikiranwa hapfuye umwe yoshobora gutanga umuco mu mabi yose yakorewe Barundi kuva mu mwaka wa 2015, si kuvuga yuko idosiye canke gukurikirana abantu byabihagaze ko mu manza z'ivyaha umwe wese abazwa ku gatwe kiwe, nta ubazwa mu kibanza cy'uwundi, nta uvuga ati jewe simvuga havuga naka. Kenshi niyo hari umushinga wa manza ariko arafasha aramwunganira ntamusebukira, urumva mu manza z'ivyaha uyo akurikiranwa niwe afise uburenganzira bwo kuvuga nk'ene byagenze gutanga umuco, mugabo nta uvuga ati jewe simvuga nzovugirwa n'urya canke twabikoranye n'urya, umwe wese abazwa ku gafe kiwe. Aricyo gituma Petero Nkurunziza nk'umwe mu bashobora gutanga umuco mu bwicanyi bwabaye mu Burundi iyo yitavye Imana canke iyo atakiriho apfuye, aho rero urubanza rubabandanya kuko si we wenyine bari karakurikirana, kandi si we wenyine yotanga umuco mu bwicanyi bikora mu Burundi. Hariyo benshi bashobora gutanga umuco bakurikiranwa ku byaha bakoze. Urumva rero idosiye irabandanya, ibiro by'umushikiriza manza wa senare mpuzamakungu mpana vyaha ibandanya amatohoza kugira bishike aho bigaragaza icyaha ingene cyakozwe n'uwagikoze, hama bagaheza bagakurikirana uwo wese. Urazobona yuko afise ibyaha yakoze kandi bikurikiranwa na sentare mpuzamakungu mpana vyaha.
Abakorewe amabi harimo n'abafashwe ku nguvu kuva Indiana zo muri 2015 zadutse ngo borema, ngo naho ubutungane bwoteba abakorewe amabi ngo bazoteba batunganirizwe.
Imiryango ro yabuze ababo, imiryango ifise abagiye barahohoterwa kiremwa muntu, no basaba ko borema kuko ubutungane ubwo biteba ivyerekeye amatohoza ubwo biteba igihe bashobora guhagarika umuntu yakoze ivyaha, mugabo impera n'imperuka abakorewe amabi abahohotewe ubuzima bazoteba baronka ubutungane kandi gushumbushwa hagire naho bashumbushwa. Icyo bakora gusa ni kubandanya babika ibyo vyemezo bashaka guha sentare, ibyo vyemezo byinshi bahaye abashingwa manza nabo nyene bakagira ibyo babitse, hama bagatekereza bakarindira kuko amatohoza ariko arakogwa kandi ubutungane mpuzamakungu buriko burakora.
Mbega ku vyerekeye umwigeme canke umupfasoni yafashwe ku nguvu, inshuti canke abagenzi bomufata gute? Kuko birumvikana ko aba yahindutse gose. Ernest Nkurunziza arafise ico abivuga ko
ikibabaje mu kibano bamufata nk'umuntu w'ikinani, bakamuharira ivomo, bakamufata nk'umugwayi wo mu mutwe adakwije, bamwe ahubwo bakamusaba kwihangana, kwibagira ibyabaye no guharira uwamufashe ku nguvu no kureka kwidoga, bakabona umenga ahubwo yataye umutwe. Vyiza rero umuryango n'abagenzi bomufasha gutahura neza ivyamushikiye no gufata wenyene ingamba nshasha zomutuma abandanya ubuzima bwiwe mwituze, no kumufasha rero kwibuka neza ataco yibagiye ivyamushikiye byose, akabiyaga, akabivuga, akabisohora aho kuvigumizamwe wenyene, akemera kwiyakira no kwakira na yompi amabi gufatwa ku nguvu byamuteye mu mubiri, mu mutima no mu kibano, ahubwo akiyamiriza uwamufashe ku nguvu akamwitwarira kugira ahanwe imbere y'amategeko kuko amategeko ariho kandi ahasha uwafashe ku nguvu uwundi ategerezwa rero kumenya ko ataruhara afise mu byamushikiye ko rero bidakwiye ko yiyanka kuko atacu yihora ko kandi ubuzima butegerezwa kubandanya ko kunezerwa n'ibyiza by'isi ko gukunda abandi ko gukunda abajyango ko gukunda ababanyi ko gukunda abahungu n'ahari bo baba baramufashe ku nguvu ari ngombwa mu gihe Imana ikimutijije ubuzima bwo kuri iyi si.
Ni no kuri izo mpanuro dusozerera ikiganiro cacu yaga mu Kenyezi cy'uyu munsi nk'uko mwabyumvise abakorewe amabi harimo n'abafashwe ku nguvu ngo bo kwizera ko bazote babatunganirizwa. Nayo abegereye abafashwe ku nguvu basabwa kubihanganira no kubatahura ahubwo bakababa hafi akubacira umukenke.
Urakoze cyane urijya kutwibutsa ibyagiye bishikirizwa. Mbonereho akajyo kugushimira baterere muri kintu kiganiro nabo akabari umfasoni Makire Hunja ari mu bakenyezi b'abarundi kazi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Umushinga w'amanza Melon yongere umwe mu baburanira abakorewe amabi kuva mu 2015 hamwe na Ernest Nkurunziza yanonosoye ibijanye n'imibereho y'abantu nshimire kandi n'abafasoni babiri bashimye kutubwira ibyabashikiye naho bitari byoroshe.
Nanje sinoreka gushimira namwe mwese mwari ko muradutega yompi nshimire kandi na Jospin Uwimana yadufashije mu buhinga bw'ibyuma. Ndabibutse ko kino kiganiro mugitegurirwa na Radio Inzamba ifatikanije na Television Renaissance mukawama gishikirijwe na jewe nyene Olivia Gakima umumenyesha makuru wa Television Renaissance ifatikanije na Josine Kadze umumenyesha makuru wa Radio Inzamba na huta
cari kiganiro yaga mukenyezi mutegurirwa na Radio Inzamba ifatikanije na Television Renaissance.